irahuba ubahwe
hari ha maradio abantu babatanguye kumva ko ajya maradio yugawe bace batangura kubona bati kuguno munsi rero ko bugaya maradio tuyanyangwa abantu bumvirize ko nibyo twaba twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki imbonera kure kishaka kutwica
Girahuba ubahwe
ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none muzi ko tugifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni ku minsi yose ya gatatu kuva saa 11 n'igice gushika saa 12 z'umugoroba.
Ndabaye miriwe mbere mwese bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe ubu ni umwanya w'ikiganiro Girahuba ubahwe mugira mushikizwe na Jean Desire Hatungimana kuri mikro ufatikanije na Innocent Kubwimana mu buhinga bw'ivyuma. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihe umuhisi Petero Nkurunziza atwara igihugu cy'u Burundi yashaka kwihagira ikiringo cya gatatu hari abanyapolitike bahagurutse bariyamije iyo ngendo itandukanye na politike bari kumwe n'abaharanira agateka kazi na muntu barajya mu mabarabara bariyamiriza iyo ngeso yari igamije gushiriza inyuma u Burundi. Icyo gikorwa cyakurikiwe niho nyangwa rikomeye ry'agateka kazi na muntu aho abantu bishwe abandi batagwa mu mvuto tukibagiye ibihumbi n'ibihumbi bahisemo guhunga igihugu cyabo cy'amavukiro. Muri abo bahunze turasangamwo bamwe mu baririmbyi indirimbo zabo zafatwa nk'izigumura Abarundi. Abo baririmbyi rero harimo umugwi wa Lion Story bamwe mu bawugize Genge n'ikindi Herbert azwi ku izina rya Yalongo abanza kutubwira uwo mugwi wariwo.
Lion Story nibaza ko ari family. It's one family, it's a culture, ni kiltire, ni ngendo, ni discipline, nibaza ko atari si association, si shengero, n'ubuntu, ni ryateka, ni ya education y'u Burundi, ni umuryango w'abantu bari hamwe, umuntu wese yumva afite ukuri muri we, umuntu wese yumva aharanira agateka kazi na muntu, umuntu yumva ashaka ibintu bigenda neza wese, akoresheje ingufu z'Uhoraho. Atari ngo buze abantu cyangwa ngo turonka dukoresheje ibigwanisho cyangwa amaronko umuntu wese akuye ngo buze kuhoraho wese tumwita yuko ari mu Lion Story.
Uno munsi Lion Story ntibakiririmbira mu Burundi baririmbira amahanga. Wobwira abakunzi banyu icyabitumye
mu gihugu cy'u Burundi tuvukamwo aho twavuye twataye uruzugi aba isi yose irabizi ko umuntu ataragishobora gukora umugabo nk'uko byategerezwa. Umuga wacu n'uw'abanyagihugu no gushyira abantu abanyagihugu hamwe reggae music akazi kayo ni kurasambura abantu umuziki w'abantu benshi si umuziki wo mu mazu umuziki w'abantu benshi w'abanyagihugu nuvuga ko ari nka journale y'abantu batazi gusoma bakamenya ko ibintu bimeze n'indongozi bigafasha n'indongozi zikamenya iby'umunyagihugu agona donc nibaza yuko komite takiri mu gihugu turirimbira hanze inzego z'u Burundi byabonetse yuko nta drug express ihari kandi natwe ntidushobora kunuma tubona ibintu bitagenda neza nicyo bituma rero twahisemo kubandanya ku rundi rwego rwo ku isi yose mugabo ntibisigura ko mu Burundi indirimbo zacu batazumviriza.
Musanzwe mushingira kuki mu kugira mushyireho indirimbo zanyu?
Ni ikintu bituma hamagaro ni revelation ni ukwerekwa kuko nta munsi n'umwe twicara ngo turiko turandika ururirimbo rurizana hama Uhoraho yaruguhaye ukarushikiriza abantu. Nibaza ko rero komi tuba turi kutuba mu buzima bwa minsi yose aho duca ibyo tubamo ni iki hariyo mareverasiyo menshi umuntu acaza bihuriranye na klima ibihari mu gihugu ukuntu ibintu byifashe ku isi donc turirimba ubuzima buri ku isi cyane cyane tukavuga n'ibitagenda neza kugira turabe ko umuntu yashobora kwamirira n'ibigenda neza turabiririmba ibyiza bakora ibyiza nk'uko twama tubikora intwari turazibuka mu ndirimbo zacu. Yes, Rastafari.
Ubudute aho mushite hose mushaka kuronka inspiration ugasanga mara ku rurimbo. Noe nko muri studio ya Radio Inzamba bona hari cyo gufasha, hari cyo kwespira kugira ushe nkugira akaririmbo.
Ya, cyane gose ngaha ndabona nka inspiration ya mbere, nshitse ngaha ndabona espoir. Biranyereka yuko si asaho umuntu ari ahubwo ni cyo umuntu ari faruvuga ati kwera aho mutari mu gihugu ntivyo kuvugandanije umugabo wanyu mugasanze muri ko murakora wa mugabo wanyu sa montre que il y a espoir donc iyo niyo meditation ya mbere naho nuririmba navuga ati icyizere kirahari uhoraho aracakora
kubona rero abagize uwo mugwi wa Lion Story bahitamo guhunga Herbin amenyesha ko abanyapolitiki batwara icyo gihe batinye ijambo ubutumwa buri mu ndirimbo zabo bagaca bafata nk'abansi
ya mu Burundi objectif y'indongozi kwari ukushyira igihugu mu mwiza Lion Story nayo yari kuzana umuco muri iyo myaka ijambo ryagumye rikora ku bantu conscientisation no kubera ko indirimbo zarafashije cyane kugira ntihasisike n'amaraso mu Burundi Lion Story yaragejeje ubwigo abantu ubwoko bwose abantu bose baja hamwe kugeza n'isaha twina concept za mbere no gwanya amacakubiri muri Lion Story hari indirimbo nyinshi abantu bazi zarekuriyo ntama za policeman munye politike mbabarira izangonda gonde izindirimbo zose za tuzurutsinda ntugo nanwe ayo majambo yose naho yavuga gusa abyura umunyagihugu kumenya ukuri nawe udashaka ko abantu bamenya ukuri utegereza rero gucura ya gisa nibaza ko rwose indirimbo imwe indirimbo nyinshi
hari nka kamwe utucishiriza ko
nibaza ko byose nyamukuru ziri kuri internet niki
tukumva abantu bakumva ko turi kumwe koko no muririmbi ariwe Irba
akanyoni kaje kundamutsa kumugoroba akanyoni kaje kundamutsa karirimba ndakanyoni karirimba kigira ndakanyoni kavuga kigendera kavuga ijurukundo Rastafari more blessing
Irbe uno musi nti muri mu gihugu cy'amavukiro uno musi muri mahanga umwuga warabandanije
umwuga warabandanije kandi nakubari yakiri karisi sahuri nejo nejo bundi abantu benshi bavuga ngo barahunze bagize iki ntibafise ibi ntibagize ibi iyo mba ndaha mugasi nibaza ko arahuri ntabwo nibaza ko ari icyuri nibaza ko ari icyuri kiri muri wewe ikiva mu maboko yawe donc tuwe kandi dukora kuva tukiri mu gihugu n'ubu hatuli dutunze n'amaboko ntihagire umuntu yibaza ko ijambo cyangwa umwuga tuzuhagarika n'umunsi n'umwe
gukorera mu mahanga no gukorera mu gihugu cy'amavukiro muremaze imyaka ishika itanu ubudasabwa n'uburi hehe
cya mbere kuba mu mahanga ntibiryoshe kutaba mu gihugu ntibiryoshe na gato mugabo mukate uhora wayarungise kenshi usanga ku bugaragwa uw'imana ikunda umukisha akomeye ku bugaragwa niho hari umukate niho iyo wizera uhoraho ibikona nizi bikuzanira agakate n'amazi sasa nibaza ko mu gihugu ego umuntu abafite amafasilite ni iki mugasi nibaza ko bari mu gihugu bariko barakora gusumba bari hanze ibikorwa turabyumva mugabo ari abariko barakorera mu gihugu turabumva big up mugabo nkuko nabikubariye sahuri ni icuri mugabo pristembera niyaza kanyoni kategorise nikamenye iyo bweze ubu nibaza ko twakuze gusumba ko umuntu ari kuguma ari mu gihugu nibaza ko ibintu byabaye cyaje gukuza umuntu wari we wese ni nka university abarastamani bagiye gucamwo kandi reggae music nk'umu artiste twebwe dutunzwe no gutembera abantu bo ku isi yose bumviriza reggae music baradukeneye nibaza ko rero kuguma mu gihugu atari byiza ari umugabo kame mu fisi dibari kugaruka kibabaje nuko umuntu adashobora kugaruka mu iteka giwe ashobora gukora umugabo wiwe nk'uko bikenewe umugabo abantu benshi Burundi baratwandikira demiliyo bavuga ati turabakumbuye garuki kandi ubwo bwose abantu bose bisigura ko nabo bari victim
tubibutse ko ikiganiro ari gira aho babubahwe aho turi ko tuganira na bebenye n'ikindi umwe mu baririmbyi b'umugwi wa Lion Story aho tubwira ingene umugabo wo kuririmba wifashe aho bari mu buhungiro
urugamba rw'amahoro si munezero bamwe bararutangura ariko ntibarusozera abandi baracaba komuka nyamara umusoda w'intwari naye muka Tuzogwana, tuzohagarika, shika mu Burundi haya gwineza n'ubutungane butunganiza bose. Neza, Rastafari. Yalongo, ibiri ko bishikira abarundi, ibyo ndazi murabizi. Ibiri ko bibera mu Burundi, isi yose irabibona. Makungu, mama.
arafise icyo hanuru rwaruka kwibaza ko kuba mu buhungiro ari amahano asaba rwaruka gukura amaboko mu mpuzo batishije mu mutwe ko ari impunzi kuko umuntu hose ari arashobora kwiteza imbere
nta kwitwaza ngo uri mu mahanga icyo kintu ifo ko umuntu agishyiramo ingufu cyane nuko nabicuba mukorera i Burundi icyo wize icyuri icyo maze hari abantu benshi bariko bamerewe nawe mu Burundi umwuga wabo batawushobora urabibona ndomini waza ko se ikintu bita self discipline discipline y'umuntu ni ibituma ushobora kuba ku isi ahantu ariho hose kandi nibaza ko u Burundi sijya tere sijya misozi u Burundi nijya kiritire nijya jambo ni wa mutima w'urukundo kwa kumva ko witaye umubanyi abaturuta gusonera ababanyi abagenzi ijya kiritire nibwo Burundi hama bavukanye nabo nabo muri kumwe muri mu nzira imwe kuko umuntu wo hanze ashobora kumera neza gusa mu muvukanye bisigura ko rero kuba uri mu gihugu cyangwa utari mu gihugu ntuzu byitwaza ahubwo uzura bicumaze n'icyo ushobora kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba eske na maziki message y'ugwaruka rero niyo hari ibintu byinshi byo gukora deja turi arutari hari ibintu byinshi byo gukora mugabo urumva abantu bose bagomba kujya mu biro abantu bose bagomba kwenda mu bisagara mugaje no bamanura ko bakigira mu misozi kurima korora kubumba gucapa hari ibintu byinshi cyane
iyo muri komararirimba kenshi ndirimo zanyu bavuze yuko mutanga message bega message mwoha abatwara igihugu cacu cy'u Burundi rano niye
jambo rya mbere noha indongozi ziri mu gihugu ubu cyane cyane abayigukiye mu migambwe iri ku butegetsi bakamenya yuko kandi si bo bonyene bashoboye hari abandi bashoboye kubasumbya kandi bakamenya yuko igihe cyari ko kirarengerana cuko abarundi baguma mu njyane bamenye ko badakoze ibintu rwaruka rukororaza turiko turaza twese turimo batabishoboye baveho kandi baba bari mu gihugu n'abatari mu gihugu mugacane cyane bari mu gihugu cyane cyane babanze bashyira ibirenge hasi basenga imana nyakuri basenga imana nyayo hama bumvirizijwi cy'uhoraho sinibaza ko ibyo bakora aho bihuriye n'uhoraho
iri ni ijwi ry'umunyagihugu yababaye kandi yatumiye ushiraho rishimye Bibona ivyo kuvuga turavyumva hari kitukora ukaba wihinyuza hari nituvuga vye bikaduca umutima munye politike abarira babarira
yarongo ati arizera ko akamukabo kazumvirwa kuko ibintu byose kwise bizohera ariko ijambo riri mu ndirimbo ntigigera rihera
umuziki niraza ko rero nyine zosigara kwise ibintu byose bizohera ijambo riri nyine ritazohera akamukaje nyine niraza ko ariko ahubwo kariko karakora hanini naho abantu benshi batavyemera kuko reggae music yinjira cyane mu mitima y'abantu gusoma amajambo donc ibibazo navyo bihura n'umuregeman sinibaza yuko ari umuregeman ahubwo bihura n'umuntu asi jambo kuko birateye ubwoba ku si jambo mu minwe kuko isi nta muco uhari isi yarononekaye abambere bashize inyuma abanyuma bashigwa imbere cyo gituma bari kuri baraba baca babamba kristo donc kuva igihe umuntu azoba yibaza ko ari imana azokigira ashaka umuntu umwe muhanura rege music nayo iri hajya kubwira ihanure kandi bamenye ko umurastaman agenda bukebuke nashitse ko turihutira mugabo bamenye ko turi kumwe gushika umunsi Babylon yashitse hasi kandi umuntu wese azobatemwa uwo munsi Babylon yagiye hasi isi yose izobatemwa ugwarukaho ruri n'abasaza mwese tuje hamwe turahinge turaba ikibereye umwana w'umurundi Rastafari
Rasta never die.
Selassie, everlasting, you know, the King of Kings conquering land from the tribe of Judah. Jah!
Nikuwa na majambo rero ya yube batazira ya longo turangirije kwenye kino kiganiro dushimira mwebwe mwese mwateza matwe mwari kumana dizira hatungimana kuri mikro na inosha kubwimana mwinga bw'ivyuma ndabashimiye cyane mugumane na radio inzamba agateka kawo
girahuba ubahwe
hariha maradio abantu babatanguye kumva kwa jama radio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero kubuga ya maradio kuya nyangwa abantu bumvinize ko ibyo twavuga twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki yimbonera kure tushaka kutwica
Girahuba ubahwe ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gutyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza.
Uko twahunze dufatanye mu nda none muziki ko tugifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisiyo ya gatatu ku busa 11 n'igice gushika 12 z'umugoroba.